murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti turi kumwe mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza n'amakuru. Akababaro agahinda kabafashwe n'interahamwe ku ngufu mu gihe cya genocide n'ababakomokaho.
Farije yanze kubarihira ari nacyo kintu kibababaje abana bacu kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane. Farije iravuga iti ntabwo twakwishyura aba genocide.
Ni mukanya rero turavuga no ku rubanza President Nkurunziza aregamo Maître Mengen n'umwanditsi Gakunzi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, twayateguriye kandi turayagezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane zasabye igisirikare cya Sudani gushyira abasivile muri leta, ni nyuma yo gukura ku butegetsi Omar al-Bashir. Amerika ivuga ko imyaka ibiri hatwara abasirikare ari myinshi. Washington isaba abategetsi bagiye kuba bararongoye igihugu kugururira abasivile nabo bakagira uruhara muri leta, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Robert Paladino. Paradino avuga ko abanyagihugu ba Sudani aribo bakwiye kwihitiramwo ubarongora na kazoza kabo. Leta z'ubumwe za Amerika zariko ziragerageza kunagura imigenderanire na Sudani inyuma y'imyaka icuka atari ciza na Perezida Bashir yafashe ubutegetsi mu 1989 kandi yigeze no kubika uwahoze ari indongozi ya Al-Qaeda Osama bin Laden yegekwa ko ibitero by'iterabwoba byabaye muri Leta z'ubumwe za Amerika. Ejo ku munsi wa kane nyene Departement ya Leta ya Amerika yahanuye Abanyamerika bagira ingendo muri icyo gihugu kwiyubara cyane, igasaba kandi abakozi ba Leta ya Amerika badakenewe cyane kuva muri icyo gihugu. Kuri ayo makuru nyene, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa kane yasabye ko ukubisikanya k'ubutegetsi muri Sudani kubahiriza ubushake bw'abanyagihugu hisunzwe demokarasi, ni nyuma yaho Bashir akuriwe ku butegetsi. Guterres agasaba ko haba umutekano kandi abanyagihugu bose bakirinda icyoza kibacanishamwo, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric. Umutegetsi wa ONU avuga ko afise icyizere ko ibyifuzo by'uko abanyagihugu ba Sudani babona demokarasi bizoshikwa ko biciye mu guhanahana ubutegetsi guciye mu nzira nziza, nk'uko byashikirijwe n'uwo mutegetsi. Abanyagihugu ba Sudani baremeye ko bazobandanya imyiyerekano ko ibikozwe n'abasirikare ba leta batazovyemera. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya basaba guhagarika bidatevye intambara muri Libya ishobora guhungabanya akarere kose. Leta zitacana uwaka ziriko ziragwanira kugenzura umurwa mukuru Tripoli, nazo ni leta y'umushikiranganji wa mbere yemewe n'amakungu Fayez al-Sarraj iri Tripoli, hamwe n'iya generale Khalifa Haftar iri mu buseruko. Muvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yashikirije jo ku munsi wa kane ko abasivile barenga 8,000 bataye ingo zabo kandi abaganga babiri bafasha mu byo gutabara bamaze kwicwa. ONU igasaba ko hotangwa agahengwe kugira imfashanyo zishobore gushikanwa ku banyagihugu kandi baronke n'amayira yo guhunga. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akavuga ko atanyishuye gisirikare ishoboka kandi ko impande zishamiranye muri icyo gihugu zikwiye kugaruka ku meza y'ibiganiro hagatorwa umuti uciye muri politike. Papa Francisco yabwiye abategetsi bo muri Sudani yo mu manuko ko amahoro ashoboka kandi yongera abasaba kwiyunga no kurengera ibibatandukanya. Ni mu rugendo abo bategetsi ba Sudani y'umanuko barimwo i Vatican. Papa yaratangaje abari aho mu gufukama no gusoma ibirenge by'abahoze barongoye impande zirwana muri icyo gihugu. Papa Francisco yabwiye abo bategetsi ba Sudani y'umanuko kwemera gusangira ubutegetsi barimwo kuri kazoza keza k'igihugu. Abari muri iyo nama barimwo Perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir icegera ciwe kandi akaba yahoze arongoye umuhari urwanya leta Riek Machar, hamwe n'ibindi vyegera bitatu vy'umukuru w'igihugu. Abatalibani bavuga ko bahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe Croix Rouge hamwe na OMS mu turere bagenzura muri Afghanistan kandi ngo n'umutekano w'abakozi babo ntibazobibazwa. Uwo murwi w'abarwanyi w'abayisilamu bashikirije jo kuwa kane ko basanze abakozi ba OMS bari mu bikorwa biteye amakenga mu masezi mu masekeza yabo yo gutanga incanco mu gihe abakuraruje nabo bagirizwa kudashitsa ivyo bemereye abatalibani ariko ntibabitomoye ivyo ari vyo yaba OMS canke leta ya Afghanistan naco barashikiriza kuri iyo ngingo yafashwe n'abatalibani. Iyo ngingo y'abarwanyi b'abatalibani ije mu gihe abanyafghanistan bababa imiliyoni 10 barenga ica kane c'abanyagihugu bose bakeneye ifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri internet wazitatu@ radio yacu vewa@.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara ni cyanyu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yajuririye urubanza mu rukiko rw'Ipari mu Faransa aregamo umunyamategeko w'umubirigi Maître Bernard Menguin n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi. Perezida Nkurunziza yatsinzwe muri uru rubanza mu rukiko rwa mbere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda araduye ibindi bisobanuro kuri inkuru.
Umunyamategeko yabonye dosiye mu gisata cya 17 cya Centre Correctionnaire y'i Paris kuri uyu wa kane yatangarije Ijwi rya Amerika ko Perezida Petero Nkurunziza yashikanye ibirego byo kunguruza urubanza. Uwo munyamategeko yagize ati abunganira umukuru w'igihugu cy'u Burundi banditse ko bagaye ingingo yaheruka gufatwa niyo sentare basaba ko urubanza rwosubirwamo rwose Perezida Nkurunziza akarenganurwa binakunze agahabwa indishi y'akababaro abakekwa ko ibyaha nabo bagasaba n'ikigongo igihugu. Idosiye Perezida Nkurunziza yungurujemo urubanza niyo yitwariyemo abagabo babiri umushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi hamwe n'ubuyobozi bwa televiziyo b'Afaransa France 3. Perezida Nkurunziza abagereza ko ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016 iyo televiziyo yavugishije ireresi yavugiye inkuru z'uko mu ntara ya Karusi mu buraruko bw'igihugu ugwaruka gw'imbonerakure zegamye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD zuba zariko zica abantu urupfu rw'agashinyaguro. Munyuma abo bagabo babiri Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo niyo televiziyo bashimangira ivyavugwa muri iyo reresi banemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye basigura ko abishwe barabatavuga rumwe na leta kandi ko vyakozwe n'inzego z'igihugu. Ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yatwaje ibirego mu Bufaransa abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu. Ku itariki 5 z'uku kwezi kwa kane Sentare Nkuru y'i Paris yasohoye ingingo ivuga ko ibirego bya Perezida Nkurunziza biteshejwe agaciro kandi ko atashingiro bifise. N'urubanza rwari rwashizwe mu mwiherero inyuma y'ukuburanishwa mu mpera z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Iyo ngingo niyo Perezida Nkurunziza yamirije avuga ko Sentare itaciye urubanza neza ahitamo kunguruza urubanza ari kumwe n'abamwunganira. Mu butumwa bugufi kuri telefone Menge yatubwiye ati tuzokwitaba imbere y'igisata ciyungururizo i Paris tudahiga imanga tuzobandanya urugamba rwacu rwo guharanira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Umwe mu bakurikiranye urwo rubanza akaba n'umushingwamanza aharanira inyungu z'abavugwa muri iyo reresi ko bakozwe ko n'amabi Avocat de la Partie Civile avuga ko kunguruza urubanza bibaha akajyo ko gusubira kwereka makungu amabi akogwa mu Burundi. Uwo nawe ni Maître Armel Niyongere.
Aho gusubira biko biduha ingufu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka makungu ingene ivyaha vy'u Burundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara u Burundi. Nibaza ko akajyo keza kugira bashingisha urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bezobona neza yuko ubwicanyi bikora mu Burundi gategerezwa gukurikiranwa cyane n'amakungu hari naho batazi uri kubera mu Burundi. Tuzobibereka irya reresi berekanye si reresi yabaye yafatiwe mu Karusi n'irese yabaye mu bindi bihugu n'irese yari kirigishinzwa ko imbonera kure kugira baje kwica abantu bisunze ibyo babonye
igihe bamenya ko batsinze urubanza David Gakunzi yari yabwije ujya America kwiyo nsinzi atari yabo ahubwo ari yabarenganijwe bose
sintsinzi yanje sintsinzi ya Menge sintsinzi ya France 3 ni nsinzi y'abantu bose bishwe y'abantu bari mu bafunzwe y'abantu barenganyijwe abandanye barenganyijwe mu Burundi kubera yuko ibyo leta y'u Burundi yashaka kwari gukoresha urukiko rwo mu Faransa kugira leta y'u Burundi mbere nkaho Menga irabesherwa makungu kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu twaravyerekanye imbere y'urukiko yuko kuvyukuri bica abantu ko hariho abantu bafungiye ubusa ariho abantu bazimanganye kubafata ku ngufu bakenyezi urumva rero bamaramaye
naho abo bagabo babiri batsenze urubanza rwa mbere inyuma y'amatohoza hanitse yakozwe na Television France 3 vyabonetse ko ururimi abantu bari muri yoreresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihawusa kivugwa mu ce by'uburengero bwa Afrika mu bihugu bya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi kubwa bagabo ico kirego ca president Nkurunziza n'uburyo bwo gushaka guca intege Maître Menge kuko ari mu bakurikirana dossier y'ibirego vy'imiryango irenga 1,600 vyatwawe muri centre mpuzamakungu CPI kubera babo bishwe canke banyorojwe mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015 aho Gakunzi na Maître Niyongere bavuga ko batarahuta bacika intege
mu kubandanya turwanira abamerewe nabi mu Burundi bashatse ko tutusubira kuvuga tuzobandanya tuvuga
ibyo byose biri muri kurikirana ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokegwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushinga wa manza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba
abo bagabo bose basanzwe badacana uwakana leta y'u Burundi ivuga ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi nabo bakabona ko bahogwa kudoma urutoke ku byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu byakozwe mu Burundi Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
tugume Kigali na Eric bagira ubusa kuri iki kibazo cy'abantu bafashwe ku ngufu n'intera hamwe mu ntwaro ya genocide mu 1994 batwara inda bona abana babo rero babayeho bate imyaka 25 nyuma ya genocide Eric bagira ubusa rero arabiduha
ngewe nabagahantu bampishe hari umuhungu w'umusore hanyuma nyine uwo muhungu abari umfata ku ngufu inkotanyi zije zirahankura nza kwava nkute rero igihe kiragira ndabyara
n'ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'intera hamwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi uyu mugore duhimbye Margarita ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'Iburasirazuba Margarita yatewe inda n'intera hamwe afite imyaka 16 y'amavuko ni ibihe bitari bimworoheye ubu mukobwa we yabyaye agejeje imyaka 24 y'amavuko ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo ikigega Farije cyita kubarukutse genocide yakorewe abatutsi kitafashije abana bavutse gutya
Farije yanze kubarihira ari nacyo kintu kibababaje abana bacu kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane Farije iravuga iti ntago twakwishyura abajenoside bazere nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenoside yaravutse genocide yararangiye azi ibyo ba genocide bakoze ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi
wate inda Margarita bivuga ko yahungiye mu mahanga kandi ko yaba yarapfuye mukobwa wa Margarita w'imyaka 24 y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye kuko yafashwaga n'imiryango ntera nkunga yindi uyu mukobwa mpimbye Ange avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko y'ibiturutse kuri bagenzi be biganaga bimuteresha avuga uko bamubwiraga ko yabyawe n'intera hamwe yumva mu mateka mabi
cyane cyane njya kubimenya naho ngaho byaturutse abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo bakaza banyita amazina babivuga bikangeraho bakampakato mbese ibintu nk'ibyo
bakwitaga nk'ayahimazina ubwo ngubwo
bavugaga ko ndi umwana w'intera hamwe bavuga bagenda babyongurirana
Ange avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirwa bamuhakato kwa komoka ku ntera hamwe byamuteye kubibaza nyina umubyara. Nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya genocide ariko birangira bimusobanuriye. Margarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka 18 y'amavuko n'ingingo yateye ipfunwe anje ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza.
Byarambabaje numvise ko byabayeho akaba ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite. N'ubuzima nagiye ncamo bubi, kwangwa n'abantu, imiryango y'impande zombi, byose byaratewe n'iyo mpamvu. Byarambabaje.
Urashaka kuvuga iki?
Nshatse kuvuga ko ntabwo kumvuga wenda nari mfite, yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa, ntabwo bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu, najya ahandi bakavuga ko nduyu, bigatuma batanyiyumvamo bose.
Undi mubyeyi wo mu yindi ntara we yadusabye guhindura amajwi ye. Yatewe inda afite imyaka 18 y'amavuko, nawe mukobwa wagejeje imyaka 24 y'amavuko. Uyu duhimbye Sifa wamuteye inda yakatiwe n'ubutabera igihano cy'igifungo ariko ubu yarakirangije. Sifa ntaza aho aherereye kandi uwamuhemukiye ntiyigeze amusaba imbabazi. Sifa ubu yashatse umugabo umwana yabyaye muri 95 abakwa nyirakuru. Sifa avuga ko mu gihe byari bigoye bamwe bahitamo gukuramo inda kubera ko bazitewe n'interahamwe we yarabyihanganiye.
Kandi ipfunwe ariko numva nanjye nkajya numva bavuga ko hari abashobora kuzikuramo, bavugaga ati umuntu uzikuye aba aratewe inda agerageze akuntu yakwegera. Ariko njye ngira ubwoba ko numvaga ko umuntu akuramo inda agashobora gupfa, nkebera urwaje ndamubyara ndamurera ndamwonsa. Byarangoye pe, si kukubeshya, ariko bigenda biza nyine ukagenda gerageza kumwereka ko ari umwana wawe.
Nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi baye, Sifa aracyari mu rusobe rw'ibibazo bishingiye kumenya uburenganzira bw'umukobwa we.
Njye cyo nibaza niba yararekuwe akaba azi ko yemeye icyaha, uburenganzira bw'umwana ni ubuhe? Kandi niba yararekuwe nta n'imbabazi yansabye.
Sifa avuga ko bibaye ngombwa ko akora ibirori by'umukobwa we adashobora gusabana n'uwamuteye inda mu 1994.
Si ukukubeshya, njye sinakwicarana nawe ngo twicarane n'uwamubyaye. Oya, ntibibaho. Mbese simbizi, keretse niba ari ukuntu muzaduhuza, ariko bitabaye ibyo simbizi.
Muri rusange genocide ikirangira byari ibibazo kw'imiryango yahemutse n'iyahemukiwe yakongera kubana mu mahoro, ariko kubera gahunda za leta ku bumwe n'ubwiyunge ubu urabona ko hari impinduka zigaragara. Turabibwirwa n'uyu twahimbye Margarita.
Hari abantu benshi intambara ikirangira babaga bigunze, ndetse agahora avuga nabi, ndetse akumva atarebana n'umuhutu. Nkanjye gihe numvaga ntatura ahangaha, numvaga ntashaka kubona umuntu nzi. Ariko uko imyaka igenda yisunika, gye wunumva nta kibazo, nta n'umuntu nyifite ikibazo rwose. Turagenda turasabana nkuko bisanzwe duhira mu nsengero.
Bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batewe inda n'intera hamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi.
Rwose natwe turi abana b'igihugu, kandi ntabwo twize duhitamo uko tuvuka, twisanze ku isi. Nuko natwe batugarukaho bakadufasha, abatarize bakabarira bakiga, abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga, natwe tukiyubaka.
Nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi irangiye, uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo, nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira, intumbero yabo ni ugutera imbere bareba ejo hazaza kuruta ibindi byose. Aha wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Everything you did to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru rero ni wa mwanya wanyu wo kuwa gatanu mumenyereye wo gutashya no gusuhuza inshuti n'abavandimwe banyu. Ni mu kanya rero turimo turagerageza kubahamagara, mwihangane. Twatangiye amanimero nadukundira imirongo nidukundira, kuko biri kugenda bigorana gato, ariko rero tubirimo mu kanya turabaha ijambo.
On the floor, I don't care.
to the right. Give me your keys now. Go down low. When you go down low,
I like it.
Go down low. When you go down low, don't you hurt your heart. You over when you need honey. When you lead me along, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda gutashya rero umwanya wanyu turi kumwe na Mahoro. Alo Mahoro.
Naam.
Urakomeye?
Ndakomeye nta kibazo.
Yewe umwanya ni uwawe rero.
Okay, nitwa Mahoro Bireme Siraje wo mu Byangabo.
Mu Byangabo ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze.
Yee.
Nanze ndamanza gutashya umuryango wanjye.
Mhm.
Mama na papa n'umugore wanjye n'abana banjye babiri. Tuti zanjye Ntambara Vincent, Rutamu Samuel w'Inyabihu. Yo musumba protégé n'Insenga Irene. Barikunda Dieudonné Kanyamanza Nicodème. Singimana Samuel Mutiti Yohana w'Inyamasike cyacu yari gasasira. Tumbusha na Sas. Yadukunda Sitareyo. Na Valentine nuwe mfura Josiane.
Yee. Uvuze Nsengayire Emi. Mufite icyo mufana se?
Eh?
Mufite icyo mufana?
Nsengayire Emi.
Eh.
Nsi yanjye no mufrendi wanjye.
Aracyaba Kigali?
Eh, aracyari Kigali Gikondo.
Yee, ntabwo duherukanye kuri iyi radio ariko ubwo ubwo ro nimba twumva nanjye ndamushuhuje. Mahoro urakoze.
Na saba tu inyaga tuvukuru semyi kumubuga.
Yee.
Sasa murakoze ni radio yacu gikunda cyane.
Yego umunsi mwiza.
Namwe umunsi mwiza.
Yee. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Edouard. Edouard we.
Karame karame.
Urakomeye.
Ndakomeye cyane hano muri parike ya Rwose ibintu bimeze neza.
Muri parike ya hehe?
Muri parike ya Kagera.
Eh, mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eh ni umperere rwose ndabona ibintu bimeze neza nakavura twakabonye ibintu birashimishije.
Ni ukora?
Eh ni umporere.
Yee, nuko rero n'umwanya wawe wo gutashya.
Eh ndata ndifuriza weekend nziza. Ndabimana Daniel wo mu mudugudu wa Nkomero.
Yego.
Sabato mu Rusenyi Nyagatovu. Hamwe n'abandi bose banzi ku izina rya Edouard Niringiyimana nkabifuriza gutangira weekend nziza.
Yee. Yeah. Urakoze cyane Edouard we.
Eh, weekend nziza kandi kuri mwe mu munyakiri.
Natwe rwose turayikwifurije pe.
Eh, murakoze cyane.
Yee, yeah. Umugoroba mwiza.
Eh, namwe akazi.
Kuko umwe bwe mwatangiye kujya nyuma ya saa sita.
Eh, twabitangiye ikiruko turimo tukivamo tujya muri weekend.
Yee. Yeah. Twebwe turacyari saa moya n'iminota hafi 25 mu gatondo.
Eh.
Nuko nuko rero Edouard we wirwe.
Eh murakoze cyane.
Yee. Yeah. Ijwi rya Amerika dufite kandi Eustache. Eustache we.
Yego.
Urakomeye se?
Ndakomeye gose.
Yego nawe tashya.
Yego. Yego ambere ambere ntaje bimwe mu bijwi abamenyesha makuru bose bijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Ariko suherereye Eustache we.
Kendi bujumbura mu Burundi.
Yee, bandanya.
Yego, cyakabiri ndasaje ababyeyi banje.
Yego, yego. Yego, ndakumva rwose.
Yego, ndasaje n'agasama kikanya bujanja, turi ba, turi kumwe.
Yego.
Yee, ndasaje n'akagiyoni kanje.
Eh, uherutse ku... Niko, wasezeranye ryari?
Yego, nivuba.
Nivuba se ntabwo wibuka itariki?
Nari mu mwaka nyine.
Eh, bandanye.
Yego, natasha. Nabantu twigana ngaho kuri Université Sagesse Afrique.
Yego.
Nonye natasha, abo tubana bose ngam ibujumbura mwa mu Kibenga.
Mhm.
Kandi natasha.
Yego.
Natasha na nyirabukwe wanjye.
Yego.
Nongeye Natasha. Abavukanye banjye bose tuvukana abari Gitega bari mu Byansoro bose.
Yego.
Haba ndayifurije umunsi mwiza.
Yee, urakoze cyane Stash we.
Yego, murakoze.
Yee, nawe umunsi mwiza.
Yego, murakoze nanjye.
Yee. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni wa mwanya rero wanyu wo gutashya kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kuri telefone turi kumwe na Omar Bongo. Omar, urakomeye?
Yego, ndakomeye ndakimye. Nawe murakomeye kuri Radio Ijwi rya Amerika?
Yego, natwe turakomeye. None se Omar Bongo niyo mazina yawe koko?
Oya, mazina yanjye nitwa Omar.
Eh, vuga cyane. Yego. Yego.
Mama nawe tuvukana.
Yego.
Kifuza gutasha na Shaire ari Rwanda. Samueli ari muri Kenya.
Yego.
Nani kifuza gutasha na Erice ari muri Zambia. Yewe umunsi mwiza, murakoze.
Ye Omar, nawe urakoze cyane. Omer, urakoze cyane nawe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na Nsabimana. Nsabimana we,
arame karame.
Amakuru yawe?
Masuru ni meza ye.
Ye, uri hehe se Nsabima?
Ni Nyamasheke Ruharambuga.
Ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.
Naho rwose.
Yego, komeza.
Yee,
tasha.
Nakaje ko gutasha. Reka ntashe mama wanjye na papa wanjye.
Yego.
Bari Nyamasheke n'abaturanyi bahari.
Yego.
Narewonse Neymari. Nasiri ndi ku mana w'ikarongi, bashiki banjye n'umuryango wanjye wose.
Yee,
n'abankunda bose ye.
Nikos, nimba hari abagukunda se batabikubwira nabo ubwo ngubwo, urabazi?
Yewe, hari abankunda ndabizi.
Eh.
Eh.
Abo abagukunda ukabimenya n'abagukunda ntubimenye.
Eh, hari abankunda ntibabimbire da.
Eh.
Eh.
Kandi nabo ubwo wasanga ari uko, wasanga ari ukunda utabwira.
Yewe, ni nk'ibyo rwose.
Nsabima, urakoze.
Yego, murakoze. Ijwi rya Amerika turabakunda.
Natwe turabakunda rwose. Aho ngaho Inyamasheke nimba mutwumva neza, abinyamasheke mboneyeho nanjye kubasuhuza mwese uko mungana. Sabima, ukomere.
Yego.
Yee, umunsi mwiza.
Namwe.
Yee. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu rwose, dusigaranye udusogonda dukeya. Abo tudashoboye guha ijambo ni ukutubabarira, ni ukubisegura akanya kaba katubanye gato, ariko muturi ku mutima. Ndabashimiye cyane rero mwese uko mungana. Murakarama, mugire umunsi mwiza kandi mutangire wikenda neza.
Gupfa nabi no kubaho ntagufite. Ndagufana, wowe kipe mfana. And you know I never lie. Oh no 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 yeah. Hoya hoya ntacha kunwara, ntacha kunwara. Sishaka no kubitekereza kubana kura. Baby you're my life, wewe baraka yangu. Ibyiza byose nabi.